Mukomeza kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukijeho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi yitwa short waves.
Benshi bavuye muri Congo. Sigusa munyagwanda kazi ni umwe. Ubuzima bw'imbunzi ngaha tuka ndi bumeze neza. Kubera abana b'iwacu ndi bihiga tubuze none sante ndivuza none asere ndi tufata ku mugongo.
Uwo ni Biza Jean-Pierre Lisase, umuyobozi w'impunzi ziganjemo abanyekongo zituye mu mujyi wa Rumonge mu Burundi, ugaragaza ko badafashwe n'izindi mpunzi mu gihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda kuri uyu munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka hari impunzi, turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu, turabararitse. Duhere mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, Leta y'u Rwanda iravuga ko mu minsi iri imbere hazatangira ibiganiro hagati y'ibihugu impunzi zaje ziturukamo n'u Rwanda, kugira ngo impunzi zifuza gutaha zibe zafashwa gusubira iwabo. Minisitiri ushinzwe impunzi avuga ko bagomba kubanza gusuzuma niba ibihugu impunzi zaturutsemo byaragarutsemo umutekano. Inkuru irambuye muregezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumutakabuye.
Mu kiganiro minisitiri ufite mu nshingano z'impunzi Dubonnaire Jean d'Arc yahaye Radio Ijwi rya Amerika, yasobanuye ko kugeza ubu nta gahunda ifatika yo gucyura impunzi zagaragaje ko zifuza gusubira iwabo iragerwaho. Mu bagaragaje gutaha ku isonga habonetse impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda, ari nabo bitabiriye iki gikorwa cyo kwiyandikisha ku bwinshi. Minisitiri Dubonnaire avuga ko mu mpunzi ya 2017 zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba, abasaga 11 biyandikishije bagaragaza ko bashaka gusubira iwabo muri Congo. Minisitiri Dubonnaire Jean d'Arc yasobanuye ikigiye gukurikiraho.
Tekereza ko igikwiye gukurikiraho kureba niba koko habaho kuganira ibihugu byombi, u Rwanda ndetse n'ibihugu bakomokamo, cyane cyane turebye nko muri Congo aho abenshi bashaka kwerekeza. Ntago tuzi neza niba koko hose ariko hari ibibazo, ariko birakwiye ko ibihugu byicarana bikaganira tukareba ari umutekano abashaka gusubirayo baturuka aho ngaho hari umutekano bakaba babifashwamo na HCR ikabatwara ikabafasha kugerayo. Ariko kandi byagaragara ko hari ikibazo cy'umutekano, ntabwo umuntu yaba yaraguhungiyeho ngo umusubize mu muriro waka kandi ubona hari kiri ibibazo.
Uyu muyobozi atangaza ko kugeza ubu n'abiyandikishije baje kugaragaza gushidikanya nyuma ku buryo hataramenyekana umubare nyakuri wabiteguye guhita bataha mu gihe ibisabwa byose byaba byamaze kuboneka.
Hari abagiye bagaragaza izindi mpamvu nyuma bagasa nk'abifashe, bakagaragaza ko babiterwaga n'uburakari cyangwa se ko bashutswe, cyangwa ko hari n'abari bazi ko ngo bari kwiyandikisha ngo bajyanwe mu bindi bihugu bitari iwabo. Urumva haracyarimo ibibazo mu by'ukuri, ntago nakubwira ngo umurongo wahita ufatwa gutya ngo nibagende.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo humvikanye umwuka mubi mu nkambi z'impunzi ya Kiziba zicumbikiye impunzi z'abanyekongo. Izi mpunzi zafashe umuhanda zigaragambya zivuga ko zifuza gusubira iwabo. Benshi bemezaga ko inzara igiye kubicira mu nkambi, ko ndetse nta mahoro bahafitiye. Minisitiri w'impunzi mu Rwanda asobanura ko muri ibi bihe ifungura impunzi zagenerwaga ryari ryagabanutse kuva mu mpera z'umwaka ushize, aho ibyo bagenerwaga byagabanutse kugera kuri 25%. Ariko akemeza ko iri gabanuka ryageze ku mpunzi zose bitarebaga gusa izo mu nkambi ya Kiziba zonyine. Minisitiri Dubonnaire asobanura ko muri ibi bihe inkunga ubu yongeye kwiyongera bitewe ahanini n'inkunga iherutse gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu giherutse gutanga $6.6 million y'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga asaga $5.5 million azafasha mu kugura ibiribwa bigenewe impunzi ziri mu Rwanda. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikigega cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID rivuga ko iyi nkunga y'inyongera yanyujijwe mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM. iyi nkunga izakoreshwa mu kugura ibiribwa no kwita ku bagore batwite n'abonsa n'abana bari munsi y'imyaka ibiri. Umuyobozi mukuru wa HCR ku isi Filippo Grandi ubwo yaraherutse gusura inkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka yari yavuze ko kubera kugabanyuka kw'ibyahabwaga impunzi HCR yatangiye kwiga no kuzindi gahunda zafasha impunzi kwibeshaho aho gukomeza gutegereza inkunga. Ibi ni nabyo Leta y'u Rwanda ivuga ko yatangiye mu mugambi wo gufasha impunzi kwigira bashakirwa uburyo babasha kwihangira imirimo. Iki cyifuzo ariko impunzi zari zagaragaje ko zitagikozwa zo zatangazaga ko zitifuza gushyirwa muri gahunda zigenewe abanyagihugu. Ministre de Bonere avuga ko impunzi zizabyanga atazi icyo zizaba zishaka.
Hari gahunda yo kubafasha kwigira aho bazafashwa nabo gukora imishinga iciriritse itandukanye bagafatanya n'abenegihugu gukora nabo bakagira icyo biyunganiraho cyo bagenerwaga. Ngira ngo bakwiye kureba kure buriya umuntu ahunze igihugu cye akamara imyaka 20 irenga mu gihugu cy'ubuhunzi. Icyambere cyo bagomba kumenya nta butaka mu Rwanda dufite bwo guhinga. N'abanyarwanda benshi buri wese ashishikarizwa guhanga umurimo. Ubwo rero impunzi yashishikarizwa guhanga umurimo igahabwa n'uburyo bwo guhanga uwo murimo ikabyanga mu by'ukuri ntabwo twumva icyo yabishaka.
Kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa impunzi zibarurwa 172,000, harimo iz'Abarundi zigera ku 180,000 n'iz'Abanyekongo zisaga 70,000. Muri izi mpunzi zigera ku 11,300 z'Abanyekongo nizo zagaragaje ko zifuza gutaha, naho Abarundi 4 bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama nabo bagaragaje ko bifuza gufashwa gusubira iwabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti bakunzi, ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeye, birakomeje. Tunyarukire mu Burundi. Impunzi z'abanyekongo ziba mu mujyi wa Rumonge zinubira ko zidafashwe nk'izindi mpunzi ziba mu mujyi mu mijyi igihugu cy'u Burundi, kubera ko ubuzima buhenze, abakobwa bishora mu busambanyi bashakisha imibereho. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko rigiye kwiga icyo kibazo cy'impunzi. Mugenzi wacu Chrissy Munezero abageze inkuru yaduteguriye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi.
Twendembele wa mama e twendembele wa kimbizi wa baba.
Ayo na majwi y'impunzi z'abanyekongo mu gihe bari mu rugendo rwatunganijwe mu gisagara cha Rumonge kuri uyu wa gatatu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi yose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rivuga ko aho mu ntara ya Rumonge impunzi zihawe indaro ziri mu mice ibiri. Umuce wa mbere ugizwe n'impunzi ziri mu ikambi y'ifata kibanza yahitwa ku Majombe, bose hamwe ni 153, bakaba barindiriye kujyanwa mu makambi y'impunzi yubatswe mu ntara z'ubuseruko n'uburaruko bw'u Burundi. Umuce ugira kabiri ugizwe n'impunzi 254 ziba mu gisagara cha Rumonge. Mbiza Jean-Pierre Disase aserukira izo mpunzi ziba mu gisagara cha Rumonge, wovuga ko impunzi ziba aho mu gisagara cha Rumonge zishika 375. Avuga yuko badafashwe cyo kimwe n'izindi mpunzi zisanzwe zarakiwe mu bindi bisagara by'u Burundi, gutyo bigatuma ubuzima bwabo bubangamirwa.
Turi benshi benshi bavuye muri Kongo, si gusa munyagwanda kazi ni umwe. Ubuzima bw'impunzi ngaha antuka ndi bumeze neza kubera abana b'iwacu ndi bihiga tubuze none sante ndutwivuza none asere ndi tufata mu mugongo bariko barafata gusa bamu Bujumbura cyangwa bamu makambi ngaha oya mu Rumonge. Kufungura nahagwe tuba turarondera amakazi mu bagenzi b'abarundi bari ngaha ireta yatwakiriye munyuma basere. Turabasaba antuka batukorere kugya bariko barakora zindi mbunzi location nourriture santé éducation byose natwegwe batukorera kugira bariko barakora zindi mbunzi.
Celestin Itanga mustanteri wa komine Rumonge avuga yuko kuva mu myaka y'2016 bagiye barafasha ibitari bike impunzi z'abanyekongo haba mu biraba gufungura canke kwivuza. Agashima imigende ni bafitaniye n'izo mpunzi.
Wakimbizi gisi apa Rumonge tumeishi nao vizuri sana.
Impunzi ziba hano mu gisagara ca Rumonge tubanye neza. Turamaze gufasha ibitari bike abanyekongo bahunga intambara mu gihugu cabo. Mbere bahora badushikira ari 4-5 canke ndwi. Komine ikabaraza ikabagaburira ikongera igatanga amafaranga atari make mu kubavuza. Ariko uyu mwaka baje ari benshi ku buryo komine yarengewe iteraka mu mashirahamwe afasha.
Lakini nyuma tukashindwa mpaka pakakuja mashirika tofauti ya kusaidia.
Mustaneri wa komine Rumonge yongeye aramenyesha ko kubera ubuzima buzimvya mu gisagara ca Rumonge bitorohera impunzi zihawe indaro rimwe na rimwe bigatuma abigeme baja mu ngeso yo kudandaza umubiri. Akabasaba ishiramwe hase gushigikiriza impunzi zo mu gisagara mu vyifungurwa. Philippe Bambara aserukira ishiramwe hase mu manuko bw'u Burundi avuga ko ikibazo cizo impunzi giye gushikirizwa ku rwego rwo hejuru kugira babagarukireko.
Alors pour Bujumbura c'est déjà fait. Pour Rumonge,
impunzi zo mu gisagara ca Bujumbura zisanzwe zifashwa. Mu gisagara ca Rumonge tugiye gufata ico kibazo mu minwe tugiture abadukurira kugira bamenye ivyifuzo vy'impunzi ziba mu gisagara ca Rumonge na cane cane ko nkuko babivuze hari impunzi yakitswe n'amagara iruhira kwitaba Imana. Tugiye kubishikiriza imbere.
Cette préoccupation soit traduite auprès du management à Bujumbura pour qu'on s'y penche.
Impunzi urundi bwari busanzwe bwarakiriye isinzi ry'impunzi z'abanyekongo barenga 8,000 barakiriwe guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bakaba bari baje bahunga indwano yahuza igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umugwi w'abagwanyi baba mayimayi ya Kutumba. Iruhande y'izo mpunzi ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo, ishiramwe hasi rivuga ko Burundi buhaye indaro izindi mpunzi zaje ziva mu bihugu vya Tanzania, Uganda, Somalia, Sudani na Centrafrika. Mu Rumonge, Krisi Munezero kubw'ijwi rya Amerika.
Krisi Munezero urakoze, tunyarukire noneho muri Kongo. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Imurongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka yo kujyana abarwayi ku kigo nderabuzima cya Katarukuru bavuye mu nkambi. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Vedaste Ngabo.
Ubwo hizizwaga umunsi wari impunzi kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 kwezi kwa gatandatu mwaka 2018, impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zagaragaje yuko uyu munsi uzisanze zitagira ibiribwa mu mazu kubera yuko ukwezi kugiye kurangira ari nta bifungurwa bahabwa n'ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Nta bigaragara nuko dushobora gupokera vuba kukizi tariki 20 zimaze gushika kandi umunsi mukuru turiko turawuhimbaza ariko abantu bari mu nzara cyane cyane hari gihe batubwira ngo tuzopokera itariki zitanu kugeza nuno munsi ubuzi wa itariki 20 nta nagatete ziturabona ko gupokera. Turi kugurisha uburago n'uburengeti kugira ngo turonke ikintu tugaburira abana. Nubundi abana bahora barara ku mahema yonyine cyangwa hasi gusa, nubu baracarara hasi gusa kuko umunsi mukuru dusanze mu nzara, nta kintu na kimwe dufise tujye ibintu byose twaramaze kubigurisha.
Kubera ibi bibazo z'impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo muri imyaka itatu zimaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwihangira imirimo muri iyi nkambi, dore ko hari zigeze ku bikorwa ndashikirwa biri mu buhinzi n'uburobyi.
Bo muri imyaka itatu tumaze turaha twarahinduye ibintu byinshi cyane gose byatumye biboneka kubera twiga barefiye. Aha mu rusenda nk'itomati ntizaboneka, nk'amashu ntiyaboneka, kugira uyaronke yabanza kuva i Burundi akabona kujya bukahangaha. Mugabo baho dushikiye aho makambi twarashitse turarondera amasoka turi yaranja turarima, ubu ibifungurwa turabironka kwibeye intoya kandi umuntu atiri waravunika ngo ave ngahaje kubigurira iyo kure.
Urumva umusaruro umeze neza ko hari pe bija kurondera amafi bikayazana, urumva umusaruro ushoba mwinshi ushoba uriyongera kandi abantu bari mu nkambi baca bakora ubuzi bwo gukura imboga mu mato bashira ku musenyi.
Si urwego rw'ubuhinzi n'uburobyi bwonyine z'impunzi zo mu nkambi yo mu rusenda zahinduye muri iyi myaka itatu, ahubwo ubwego bwo kunguruza abantu nabwo rwateye imbere. Aha muri iyi nkambi kuri ubu harabarugwa mu mutarenga 30 impunzi z'abarundi.
Kwiyunguruza twararikoze cyane, ubu ugiye gufata urugendo mu kwiyunguruza uburaronka imoto bitagoranye uraronka imodoka bitagoranye mugabo kare uje kurondera imodoka cyangwa imoto ntayo waronka warafata nk'amasaha 2 cyangwa 5 wicaye kwibarabara n'umunsi ugahera ugasanga no kurarura araye mu nzira kubera kwiyunguruza byari bigoye cyane mugabo ubu turashima Imana uri yunguruza tangorane uravanga aho gasimba no mu nkambi kagenda ni moto kagaruka ni moto
umuyobozi wa groupe moya barara noro ari na nkambi yo mu rusendi herereyemo bwana Sibatwa Juma John yemeza yuko izi impunzi z'abarundi zagize uruhare rukomeye mu iterambere ryo mu rusenda binyuze mu mirimo y'ubuhinzi ubucuruzi n'uburobyi ndetse n'ubwubatsi zikorera mu rusenda kuko muri imyaka 3 zimaze umusaruro w'ubuhinzi wariyongereye ku buryo bugaragara nubwo biruko izi impunzi z'abarundi zivuga yuko zitisanzura mu mikorere yazo kuko arigeze igenda zinyanyaswa na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kubera imisoro idasobanutse bagenda basaba zimwe muri izi impunzi zikorera imirimo yo kwiteza imbere hanze y'inkambi
cyane cyane kitwangagisha n'abasirikare mu ibarabara batwaka ibyo tuvuye gusarura
ariko barabasaba ntibabaka baragura
tugiye mu ibarabara baradutotetse nk'umurundi rero cyane cyane ugere makobora ngo zana permis kongo nayo beshi na ma permis afise dukoresha ama carte de membre ibarakare cyane cyane ntujayo mugaye buvira mitende kuberaho turatanga na ruswa umuntu akarengana icyo dusaba leta yewe twasaba aser idufashe iturose ama permis
mwomenye yuko muri inkambi yo mu rusende irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 mu gihe mu nkambi y'umurongwe irimo impunzi zirenga 5000 no mu makambi y'agateganyo akomeje kugwiramo izindi impunzi z'abarundi zigenda zisaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi Bedasengabo kubwijwe rya Amerika mu rusende mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika. Muri kumwe na radio rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka hari impunzi mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye n'impunzi ziri mu nkambi zitandukanye. Uyu munsi usanze abarundi n'abanyarwanda bahungiye hirya no hino bari mu bibazo bitandukanye. Bamwe mu mpunzi baganiriye na Nini Nahazwe bagarutse kuri bimwe mu bibazo bibahangayikishije. Minani Jean de Dieu uri muri Malawi mu nkambi ya Zareka aratangira atubwira uko uwo munsi wahimbajwe.
Uyu munsi turiko turawuhimbaza bisanzwe nk'uko twama igihe cyose kuko usanga ibyo turiko turasaba ari bya bindi byamaho kandi bimwe na bimwe twashimye mu byo twari twasabye umwaka uheze hama tukagira n'ibyo dusaba ku gihugu cya Malawi na hase tuvuge nko mu mwaka uheze hari ikibazo cyari cyagoranye cyane ku bijyanye n'amaksida yo kwibarabara riva kuri route principale yinjira muri Tanzania nibarabara riva kuri iyo route nyine yinjira mu ikambi ku birometero nka 200 bica ribandanya rija kuri province hakaba harakunda kuba amaksida menshi mwaka uheze rero ubwo twari dufite mushitsi w'iteka muri Home Affairs twari twabisabye cyane hama cashira kwitegeko ku mukuru wa police ayoboye police station yo muri province ya Ndowa dutuyemo kurwo ruhande twashimye cyane kubera ko amaksida kabisa urabye ntayabaye barashoboye gutegura amahampu bashize mu muhanda kugira ngo umuvuduko w'imodokari zice zishobora gufrena zihagarare barashyiraho n'ishyirahamwe rya Plan Malawi mu gushyiraho abavolonteri b'abanyeshuri buri gitondo bagaca bahagarara ku mihanda nabo bace bashobora guhagarika abana bambaye umwambaro ubaranga
abana bo abo bana abara
kugira bambuke neza ibarabara
abari impunzi gusaga minane
ni impunzi zonyene hama rero mu bisabo twasabye kuba batronsa nk'igihugu kigira gatatu kugira ngo umuntu ashobore kuba yakwideplasa abone ahandi hanashobora gutura akaronka ubwene igihugu
kweri kimusaba ko twagwa mu kindi gihugu hari kibazo mufise ngaho muri Malawi kibatuma muvuga muti dukinjure gato
ikibazo kiriho nuko batwemerera local integration kuba twotuza mugabo tukabona ko ari indoto
gute
muri minsi mikuru duhimbaza cyangwa amanama abera ngaha mu ikambi ucusanga iki kintu kigaragara tugendamo mugabo gatusanga kuri community y'abarundi ni bake cyane gose nta bufasha turonka abenshi turamaze imyaka myinshi ngaha muri Zaleka nkaje wenda hamaze imyaka 13 turiko turavugana ubunyene mugabo gatusanga umuntu aje amaze umwaka umwe ngo ni wafise ingorane gusumba uwo hamaze imyaka 13 hariho nabandi bahamaze 2000 mugabo nta bufasha baronka ntituzi ni wacu ugatusanga nta bufasha turonka uharuye nk'abantu bafise ubwene gihugu ngaha muri kino gihugu cya Malawi ntibashika batanu waraba impunzi zihari turamaze kushika hejuru y'ibihumbi 40 ugacisanga za mpunzi harabashitse mu 94 ngaha n'ubacicaye ngaha mugabo ugacisanga ibibazo by'abaje vuba nibyo biriko biratungana.
Urakoze cyane gose Minani aho muri Zaleka muri Malawi hamatwifurize yuko ivyo vyumviro vyanyu byumvigwa ingorane mufise nazo zigatoregwa umuti.
Murakoze namwe.
Turase kandi na Akbar Seidu. Akbar ikaze kujuga Amerika na wewe.
Ego murakoze cyane.
Ego ahuherereye Akbar?
Ni mu Rusaka muri Zambia.
Mu Rusaka muri Zambia. Uri mwikambi cyane?
Bo mwikambi ndashora kujya kuko ari ipaposi kirindiriye ishora kujya ku kanariya.
Hama ubuzima bwanyu ngaho muri Rusaka Zambia byifashe gute nk'impunzi mubayeho gute?
Ubu ngubu kubera ko ibi nka bashasha mba ndahamaze umwaka ndabindi bagenzi baje kera abo ngabo nabone bakobakora utuntu twabo nyine duke twe twara barindiriye. Ko aro certifica iraho umuntu aronka mu busyanganze bigeje ibintu akaba aribwo bisabo bubarunika mu makambi bwo rero ubwo rupapuro turacyarurindire bishana n'ubu mba niyo biseba ariko nyumara aragerageza nyine akarindi ubuzima arabwo turaho nyine buke buke turacima uko biri kose ko bukeye niko bwiza ibyo bose yasaba tugorane dutandukanye igipolisi cya muri Zambia baraduhiga cyane bigakomeye nawe urabikuba ahantu atari iwanyu ko usanga ari ibintu bibabaje kandi ni bikeye n'agahinda
bakabahigira ikiga Akbar
baduhiga ye cyane ko tudafite ibyangombwa byo kuba n'iki gihugu bigasabwa ko umuntu aca agerageza kujya kubirondera hakiri kare mu bwo bushyirangane abo rupapuro amaze kuronka
ivyo bipapuro none nk'ubu wewe urahamaze umwaka ko numvume nga vyaratevye abandi bahora babaha urupapuro rwemeza bati n'imiburiburi warahashitse turakuzi burabaho gutyo mukurindira ko wakwemerera ubwo buhungiro canke bakabukwima n'uguteba canke n'ukubutarabisaba
n'uguteba kubera ko twebwe cyane nk'abarundi turagira ingorane cyane kuko aho ngaho ubwo busirangandi akarorero w'abanyarwanda bafite ababaserukira ako kije amuserukije hari mba birasheba cyane ko abanyarwanda barakijya ni ngo bavuga se ababaserukije nabo muri Somalia niko kuko nabo muri Congo niko kuko ariko twa barundi ko nta muntu se aduserukire mba ko kigeza gusera uko biri koje
hama kubera iki mutarondera ubaserukira mwebwe ko nk'abarundi bari ngaho
ico nico twara byo dushura kuzokwitara twako twashora kugicara hamwe bahetse akagira abadufashije batangwe kugera hino o yaturaho ko tushobora kujotora ubuye turahuga arasarukira abandi niyo tugiye kwamaze kuhaba turi mu nkambi
ko rero mukomeze mwihangana aho muri Zambia Rusaka Akbar ibyumviro vyanyu twizere yuko bijahabona hama bikazotorega umuti.
Murakoze cyane kandi turabashimiye.
Tose n'undi mupfasoni ku murongo wa telefone adashimye ko tumuvuga izina giwe kumva z'umutekano kandi turayimwubahiriza ntitwo mutegeka kuvuga izina giwe ariko uratubwira aho uherereye ikaze ku ijuru rya Amerika nawe.
Ego murakoze cyane kumpa akanya ngo kugira ngo mvuge kubyerekeye ndo ni muntu twayo muri Zambia wendi impunzi yo mu gisagara cya Rusaka. Zambia rero irafite amakambi y'impunzi ari ruguru mu ntara ariko jewe nahunze nza ngaha mu gisagara kuko nahise umuntu ashobora kunyakira akanyereka aho nshobora gushikira n'ingene nshobora kubaho.
Hanyuma uvuga ko wahunze ushikira mu gisagara ariko bitawujije ko n'ubundi uko kwitwa impunzi bigumaho birorosheho kubaho mu bisagara nk'impunzi gamfasoni
ibyo byoroshe na gatoyi kugira ngo mu gisagara bidusaba kuronka amafaranga yo gupanga inzu amafaranga yo gufungura amafaranga yo ngaha nayo n'amafaranga afite agaciro cyane bigoye ni kugira umuntu ashobore kuyaronka n'impunzi ariko urashobora kwegera abandi barundi bene wanyu bakagufasha buke buke ariko ntibiba byoroshye na gato kugira ubeho urinda kudandaza mu kudandaza naho bigusaba umutahe kugira uronke umutahe biragoye hama umaze kudandaza naho hariho ibisabwa n'amategeko kugira ushobore kwita umucuruza naho woba wararose ico gipapuro cemeza kufite ubuhungiro bidusaba kuronka igipapuro kikwemerera ko ukora ubudandaza ico nacyo kirazinze cyane kiragoye kidusaba amafaranga menshi kabufite nk'impunzi kigasaba n'umwanya munini cyane wo kurondera hama uwo mwanya nawo uburi kuragenda abari amafaranga udashobora kuronka n'impunzi ngaha mu gisagara cya Rusaka.
Mukigura ngahe
ico gipapuro? Mu mategeko baravuga ko ari 30,000 by'amakwacyano kuvuga 30,000 by'idolari, ariko kishobora no kurenzayo bivanye n'indene abantu baba badakoresha amategeko kugira bashobore kugira umuntu kibariya kiba kironderwa na benshi, ugasanga hariho ibintu byo mu mbavu bigoye cyane kugira umuntu ashobore kukironda.
Hanyuma none aho onye muri mu gisagara ca Rusaka abarundi n'abanyarwanda bahari nk'impunzi muri benshi murahura, iyo muhuye murayaga kuri ibyo bibazo byanyu mukabona umuti n'uwahe?
Hano impunzi zaho zitandukanye uko nibaza n'ibindi bihugu, kuko n'uwo muhura ntimushobora kuganira ku by'impunzi kuko ntubuzi ko yaje ari impunzi cyangwa atari impunzi. Hama impunzi zaje nga hazaje kumuce myinshi, ari impunzi zaje kera cyane inyuma y'ubwumaguru wa 1993 uko nabyumvise. Impunzi zigenda ziraza haba n'izi impunzi z'ibyubu mu nyuma y'2015, bivuga ngo impunzi ntiziba zisangiye ibibazo byose naho zitwa impunzi. Ntimushobora guhura n'umuntu ngo muganire iby'impunzi atari nk'umuntu muba muziranye abaze ingene waje naho washikiye.
Mu bo tuza turavugana mu biganiro bitandukanye, hari nk'ikiganiro cyitwa Iwanyu mu Ntara. Dushimikira cyane rwose ku makuru avugwa mu makambi, kandi na mwebwe aho muri Rusaka turatumiye kuzoza muracumviriza iminsi yose kuwa mbere gushika kuwa gatanu saa 7 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Bamwe rero mu bo tugenda turaha ijambo nk'abapfasoni baratubwira ati burya iyo uri umupfasoni ugahunga hari byinshi, abana ishure ugasanga ntivyoroshe, ugasanga kwisuna nura kugira iki, ivyo bibazo mwebwe vy'indero y'abana ngaho muri Rusaka murabise canke nk'impunzi barabarika abana bakiga kwa gusa?
Oya, ntabyo kwiga kwa gusa mu gihe tari mu nkambi waje kuba impunzi yo mu gisagara, nuko bobo baba baharura bati impunzi ba mu gisagara nuko ibishoboye. Biragoye rero cyane iyo ukeneye mwene izo serivisi ugenda kuba mu makambi. Hama ngaha imiti yo kwa muganga irazinze cyane, amashuri y'abana arazinze cyane, amazu arazinze cyane, bivuga ngo nk'ababyeyi abantu b'abapfasoni biragoye cyane no kuri kugira ngo umuntu ashobore kubona ubwo buryo.
Hama umuti ukabona n'uwahe?
Genda hamaze hafi umwaka yaba byokunze mu gihugu cyacu hakaza amahoro, tugataha mu gihugu cyacu kugira ngo turerere y'abana bacu, kuko n'indero umuntu aba akeneye ko abana biwe bagira imbere y'ikirundi, imbere kavukire, imbere natwe ababyeyi twakuriye.
Hijugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hariho kandi na Eve ikaze ku Hijugi Amerika. Ego, uherereye he?
Yenda hari na irebi no muti mukuru wabaye ndahari na irebi yabaye kuri na irebi ni bado fadi ariko nta kintu gishene no kuri kumbuke tuna gifashe mu
kubera ikatakino
na irebi no kuri mu byinshi tubayeho nabi cyane, tubayeho nabi cyane cyane gute
gute
kugita muri UN ubwandu yatuye gifata ko twasera mu sita ico gifata ko twasera mu sita ugasanga kugiyemereza gukora interview nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 3 ico gifata ko rero tapisha ko mu kabinga y'imyaka 3 tubayeho nabi na akabitonga nta kintu kimwe dukora na muntu n'umuntu umuntu ashobora kwaka kizo cyangwa icyangombwa cyangwa umuntu abayeho nabi cyane kandi iyo ni cyari iri ndana yewe ntabwo nta kintu gishimye cyane gifashe.
Hama izo ngorane hari ico yaba RCR ishami mu rya ONU ribaraba canke leta ya Kenya hari ico bariko barakora kugira ngo bikemure?
Nta kintu na kimwe ni kuri kintu bakora, ahubwo tuse twumva basigaye tugira ati abashaka gutaha abasiri iwabo bataye ubufasha busa n'ubwahetse n'ubwahagaritse nta buri reka bona kutubwira ngo Amerika yarahagaze, ngo Amerika yarahagaritse ngo imiri ifashanyo yari ifasha UN ngo nta kintu gishemeye gishyikira ngaho nyine gifatutarindira.
Na kamo mutegekanya kuzokwitaba ko gutahuka?
Gutahuka turi na kugera abarundi gutahuka niko ntibishoboka kubera mu gihugu cyacu ntiduhunga ntikirahera, abantu baracyapfa bazima bitse imiti yose na byose bikagushyira mu Burundi kuko ni no
izo ni impunzi ziba mu nkambi zitandukanye bavuga ku buzima babayeho. Naho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ubasanze hari mu kiganiro muri Isanga bagiranye n'Ijwi rya Amerika kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwi. Nshuti rero, twari kumwe muri iyi minota 30. Tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma. Hari engineer Cortes Binom yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugira ibihe byiza mwese. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.